inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro agomba yuko bose batahura kandi bagakurikira inzira yo gutungana yadushiriyeho kugira ngo tugiranire amahoro nayo ibihe bidashira. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kubashikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Yesu yagendeye ibisagara bya Palestina agenda yigisha abantu benshi akiza abarwaye asenda abadayimoni kugezaho bose batangara bituma babazanya batiki niki n'ukwigisha gushya n'ububasha agera nimwe muzihumanye nazo zikamwumvira hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko rimwe umurongo wa 27. Uyu munsi turaza kuba andanya mu butumwa bwiza duheze twumve amajambo meza cyane umwami Yesu yavuze umunsi yari ku musozi ari kumwe nabigishwa biwe hamwe n'ishengero rinini. Nta mwanya dufise wo gusoma ibyo Yesu yigishije abigishwa biwe byose kuri uyu munsi, ariko uwushaka wese arashobora kubyisomera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 gushika ku 7. Mukunzi, aho woba uri hose muri kano kanya ndagutumirira kumviriza inyigisho zo kumusozi. Inyigisho umwami Yesu yigishije haraciye imyaka 2000. Ibyanditswe byeranda biravuga biti ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 5 uhereye ku murongo waho wa mbere havuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera yanzika kuvuga arabigisha ati hahirwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Hahirwa abatuntuye kuko aribo bazokwirurwa. Hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahirwa abahamwa bahogu kugororoka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabaremenhaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri gushitsa ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe cyanye nakazatsa bizova kuvyagezwe gushitsa aho byose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshye hanyuma yayandi akigisha abantu ngo bagire bacyo mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto mubo hanyuma yabandi, ariko uyitondera akayigisha uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu nikutaruta uko abanyabwenge bivyanditswe nuko abafarisayo mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice uwicaba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucigwa kwiteka. Uzomutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwipfuza abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo nturahire ngo wirahuruze ariko uzokorere Uhoraho ibyo wamusezeraniye, ariko jeho ndababwira ntukarahire namba nturahire ijuru kuko ari intebe y'Imana cyanye isi kuko ari yo ndava y'ibirenge byayo cyanye Yerusalemu kuko ari umugwa w'umwami uhambaye ariko ijambo ryanyu ribe ego ego oya oya ikirenze ibyo kiva kuri wa mubi mwarumvise ko byavuzwe ngo igisho rihogwe irindi n'iryinyo rihorwe irindi ariko jeho ndababwire ntimugwanye umunyakibi ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ipfundo umuhebere n'umutamana ugufata ngo umurenze umusozi umwe umurenze n'uwa kabiri mwarumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanye abansi banyu ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu musabire ababahama kugira ngo mube abana basowe mu ijuru kuko atuma izuba giwe rirasira ababinabeza kandi aha imvura abagororotsi n'abagabitanya nimwakunda babakunda muri nimperaki mbega batoza ko ribo siko bagira nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa abandi muzoba mubarushiki abanyamahanga bo siko bagira mwebwe nimube agahore nkuko sowe mu ijuru aragahore mwirinde nimugakora ibyiza bya nyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe nimwagira mucyo ntimuzogira impera kuri so mu ijuru niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe kuko indyajya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamvu kwawe icyo ukuryo kwawe gukora kugira ngo ubuntu bwawe bugirwe mu misho kandi so abona ibihishijwe azoguhera iyo musenga nimukabe nkazandyajya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe wugarurugi usenge so aba mu misho kandi so akuboneye mu misho azoguhera kandi nimwasenga nimukabomboranye amanwa nkuko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumvigwa kubw'amajambo yabo menshi ntimutse muse nabo kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba nuko musenge mucya muti Data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ugomba bibe mu isi nkuko biba mu ijuru uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu kandi ntutujyane mu bitwoshya nabi ariko dukize wa mubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe bidashira amen kandi yo mwisonzesha ntimwigirirwe nkuko zandyajya zigira kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho niwisonzesha ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo ariko weho niwisonzesha wisiga amavuta mu mutwe wiyuhagire mu maso ngo ntubonwe n'abantu ko wisonzesheje ariko ubonwe na so aba mu mpisho kandi so abona ibyo mu mpisho azoguhera nimukirundanirize ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese bitabumara hatagira n'ibisuma byimba ngo vyibe kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba itara ry'umubiri n'ijisho ijisho ryawe iyo ari ryiza umubiri wawe wose uba uri n'umucyo ariko ijisho ryawe iyo ari ribi umubiri wawe wose uba uri n'umwiza nuko wa mucyo uba muri wewe woramukubaye umwiza uwo mwiza wonganute nta usaba abami babiri kuko yo kwankumwe agakunda uwundi cyanke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi ntimushobora gusaba Imana n'itunga nico gitumye ndababarira ni nimukaganyire amagara yanyu kuvyo muzojya cyanke kuvyo muzonywa cyanye umubiri wanyu kuvyo muzokwambara nimurabe ibiguruka byo mu kirere ntibibiba ntibishwabura kandi ntibyimburira mu bigega ariko so mu ijuru arabitunga mbega mwebwe Nimubiru tachane. Ninde muri mwebwe yoshobazwa n'amaganya kwisumbya uko yareha nk'ukuboko kwiwe. Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ngene akura. Ntiyirikwa aratama. Ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Sara mu mubwiza bwiwe bwose atarashajije nk'arimwe murayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi ityo biri uyu munsi ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abukwizera gukemwe nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki cyanye tuzonywa iki cyanye tuzokwambara iki kuko ivyo byose abanyamahanga arivyo bitwararika ariko so mwijuru arazi ko ivyo byose mubikena ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ivyo byose muzovyongerwa nimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe kandi ingero mugeramwo muzoyigeregwamo namwe urabira iki akabango kari mujisho rya mugenzawe utizana ngutosore akabango kari mujisho ryawe nawe ufise inkingi mujisho ryawe wandyajyawe banza witosore inkingi iri mujisho ryawe uheze ubone neza gutosora akabango kari mujisho rya mugenzawe nuko ivyo mugomba kw'abantu babagirira byose ariko mubagirira namwe kuko ivyo ari byagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana musabe muzohabwa murondere muzoronka muramutse muzokugururirwa kuko usaba wese ahabwa urondera aronka uramutse yugururirwa muce mwirembo ripfunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijyana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nivyo bijyana mu bugingo kandi aba habona ni bake mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi muzobamenyera kuvyo bama mbega hari uwo kwamura inzabibu kumunyinya cyanye inzuko ni kubitovu nuko igiti cyiza cyose cyama ibyiza ariko igiti kibi cyama ibibi igiti cyiza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza igiti cyose kita ama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro nuko muzobamenyera kuvyo bama umuntu wese amvumereza ati mwami umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzobajinjiburira nti naho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramwe uwumva aya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare isegenya iragwa inkukura iratwaza igihuta kirahuhuta bisurira kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi isegenya iragwa inkukura kura iratwaza igihuhuta kirahuhuta bisurira kuri nyanzu irasenyuka kandi senyera najyayo libirikomeye Yesu arangije ayo majambo yose ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abanyabwenge bibyanditswe babo mukunzi reka tugarukire aha uyu munsi kubera umwanya urangiye twizere ko mu kiganiro gikurikira Imana idushoboje tuzobana nawe kugira turimbure cyane aya majambo twumvise uyu munsi amajambo Yesu umwigisha hambaye yavuye mu ijuru namba wipfuza kuronka aya majambo wumvise uyu munsi kuri cassette cyane kuri flash urashobora kutwandikira tuzoca tubiguha ku buntu Imana igutahuza aya majambo wumvise uyu munsi reka tugusezeze iri jambo ryiza cyane umwami Yesu yavuze ku musozi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 6:33 haravuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ibyo byose muzovyongerwa
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku kamakete 40040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 22 24 56 57. Iyo woi telefonako mu manya w'amasaha y'akazi. Urashaka gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 39 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashaka kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedrale Saint-Trinité.